mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri cya 18 muri kumena Jo Diane na Hazendongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze
bakava mu ntara kaja mu yindi abose bitwa impunzi canke biyunguruza kubera imvu zitandukanye umutekano muke ubukene guhunga inzara guhunga ivyaduka n'ibindi ugasanga nabantu benshi bashobora kuba bari mu buryo bwitwa nk'impunzi nabandi muri kino gihugu cy'u Burundi.
Uyu ni Jean Nepo Bironkwa ajeje gutanga makuru mu ishami rya Ecclesia Catholica Sede Caritas Burundi adondagura bimwe mu bituma abarundi bahunga. Izo nkuru turazigaruka ko handi hato mu hagufi ya maradio yanyu. Eko mbanze ndababwire muri make ko abategetsi ba gisirikare muri Leta Zunze za Amerika na Korea y'Epfo bumvikanye guhagarika imyimenyerezo ya gisirikare itegekanijwe muri uku kwezi kuza kwa munani. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi muri Amerika Dana White yemeje ko ayo makuru kuri uno wa mbere. Yavuze ko imyimenyerezo ya gisirikare mu karere ka Pacifique n'ibindi bihugu yoba izohabandanya. Perezida Donald Trump yasezeranye guhagarika iyo myimenyerezo y'intambara nyuma yaho abonaniye n'umutegetsi wa Korea ya ruguru Kim Jong-un mu ndwi iheze. Iyo ngingo ya Trump ishobora gufasha abari mu biganiro vya nuclear bizonatuma Korea ya ruguru itezurirwa ibihano vy'ubutunzi yafatiwe. Amerika nayo ikaboneraho icitwazo co gusaba ko ibirwanisho vya nuclear vyose aho biri bisamburwa. Abatambukanye ba perezida batatu bahoze baramutswa Amerika baramirira kure politike iteye amahane yo gutandukanya abana ku bavyeyi babo binjiye muri Amerika baciye ku rubibe mu buryo butemewe n'amategeko. Laura Bush, umutambukanye wa Bush ku munsi w'Imana, yavuze ko iyo ngingo yo gutandukanya abana ari ikintu kibi cyane kandi camubabaje umutima. Michelle Obama nawe umutambukanye wa Barack Obama mu butumwa bugufi bwa Twitter yunganiye Laura kuri uno wa mbere mu kuvuga ko ukuri kurengeye inyungu z'umuntu mugambwe. Nawe ku ruhande rwiwe Hillary Clinton umukandida amatora yo mu 2016 yavuze ejo ko ibiriko birabera ku rubi rwo mu bumanuko bwa Leta Zunze za Amerika ari akamaramaza kandi bibabaje cyane. Abana bakiri bato bashika ku 2000 mwamenya ko bamaze gutandukanywa n'imiryango yabo mu kiringo cy'indwi zitandatu zarangiranye n'ukwezi kwa gatanu nk'uko abategetsi bo mu ntwaro bemeza. Radio ijugi Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ko ari mu Burundi turi ku mirongo migufi ya short waves kuri metero 25, metero 31 na metero 41 aho ni ku mutaga. Ku mugoroba ni kuri metero 19 na metero 22. Turi no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara muracumva tankumanzi mwe mutwumva muri Ngozi mu gihugu cy'u Burundi.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ndabahe ikaze ibitigiri vy'abana bahe bamashure n'abatigeze bahonyoza ikirenge ku ntebe y'ishure mu ntara ya Ngozi mu gihugu cy'u Burundi bibandanya biduga. Ibindi kuno nkuru turayibaza mugenzi wacu Ingozi Fidelite Ishatse.
Bamwe mu bavyeyi bo mu ikomine ya Gashikanwa ntibajijuka ku bijanye neza y'ishure kubo bibarutse. Akana kigeme k'imyaka yababa 10 kaba ku musozi musumba agacimbitaba ni karigera kaja ku ntebe y'ishure naho kavyifuza.
Nitwa Shemezimana Amelia.
Wowe ni uraja ku ishure?
Oya.
Kubera iki?
Mama yarambajije ko yandera umwana.
Ni muri kumwe?
Oya. Mama yamujanye ku gicancu.
Ni wowe urashaka kuja ku ishure?
Ndara umwana wumva nogenda. Te mama yanga kunjana ku ishure. Cavuga ngo wowe ni wo kurera umwana wonye no kuvoma no guteka.
Wowe mugabo wabishaka?
Ninawo wakwanga kwishure.
Yagi kifuza kuja gukora.
Kwanika a kutonda na kuno kwiga.
Inako kigeme twasanze yajanye ku rucancu ako kanashimeza Imana Manuelina arera ariko se wiwe yari kumuhana twaganiriye yitwa Nsaguye Yohani numutama w'imyaka irenga 70 yavyabana 14 kubakinyizi babiri uyu Manuelina ari mu banyuma tumaje igituma Manuelina taramushira mu ishure yatwishiye ko nabakuru we yasomesheje atasho vyamaze
nkaje kugira ndere nkabo bana bakure wigishije abana batandatu abo batandatu ni hagire mu utora mu ngo aronge ibyo abandi baronka nkabo bana banje bose nta numwe yaronse urupapuro rw'umutima yo bava mu wa gatandatu bacha bitaye nkubise kwa gatima kubyo nabahitangiriye bacha ku ishuri ndavuga nti oya sura gutangana ni mahera nibyagumaho bazorima batungwe n'isuka nanjye yarantunze isuka uje nabihebye bunda cyacu ndiko ndigiye uyezo kumukonye
ariko rewa mwe babanyi wo mujyango rabahanura ko naho uyo mwaturonko pro gumutsindo ivyo yize umugira kamaro ndikumana Karoli
umudehe nago nyine nawe ni akeneye kwikebuka kamukubita nayo naho yokwiga uwa mbere wa kabiri ni wa gatatu cyanke ni wa kane mugakamenya no gusema nabikeye kuko birafite akarushu umba rewa uwa mudehe nawe yihenze gatoyi kuko umwana yo muhimiriza ahubwo akaza kwishura hanyo date yabonageze mu rugero rwo kumurihira ayo mafaranga ee katenye yabukibuke mugakaba yamenye na dukeye to kwiteza imbere kuko natwegwe kera batatu zaje kubashira twarahumbe
hagati kuri uyu mutumba yabandi bana twabonye batiga uyu muvyi yatumwana wiwe byaranse kwarenga umwaka wa mbere bashobara mukurayo
nabari mara mwigisha no kuri baratubwire ati hubwo nimumuhe akazuga kuzararagira intungwa ntabishoboye
yiga mu mwaka anga cyo gihe
mu wa mbere
yize mu wa mbere imyaka ingahe
ine rero kuri kwimana
hanyuma
hanyuma nyene bamutubwiye ati umwana ntabwenge afise bukwiye duca tumubwira ati ntacyo nagume muhira
ubujuju kwe
mwibaza ko iyo mugumizayo mukagerageza mukamukura kugira ishuri mukamushaka kwindi ishuri ko vyari kuzana akoyoko
karasi
uyu musore yiga ku ishuri rito riri ku mutumba Musumba avuga ko mu ishuri yigamwo mu mwaka wa gatandatu kuva umwaka utangura igitigi c'abanyeshuri batanguranye cagabanutse
ariho beshi nyene baheze bivaye nyene no kuntu bukene babona nyene bitokunda
uzibangahe baheje mu ishuri wanyu
batanguye turi nka 60 ubwo ndaza sigenge nka 60 cyane
hanyuma hoho kibano ntabuzi baheze
hariho nyene beshi baheze nyene
uyu mutumba wanyu wa Musumba abuzi uzibangahe baheje
ndibaza boshika nka 10 cyangwa 15
ibi yaro biva mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Ngozi yerekana ko mu gice cha kabiri cy'umwaka w'ishure mu gisata cy'ishure shingiro bafise abanyeshuri barenga 170 muri abo abarenga 170 baramaze guheba amashure imvugo ubuyobozi bw'indero butanga zifatiye ku bukene indwara hamwe n'izindi zitazwi ubwo bibozi bumenyesha ko ugereje mu myaka iheze igitigi cy'abaheba amashure cyagabanutse mu runani FNADEB rwitaho ineza y'abana mu busekezi bwago Ingozi bamenyesha ko bifatanyije n'abajeje intwaro bagomba bahimiriza abavyeyi kugira ngo n'uwo vyanse kubandanya mu mashuri asanzwe ubupfumu baje kumugeragereza amashuri yigisha iby'imyuga muri komine gashikanwa mu ntara ya Ngozi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Tuvengaho higashikana duce dukubitira muri komune ya Muhuta n'intara ya Rumonge aha barovyi bo mu kiyaga Tanganyika wo muri iyo komune baradwe ishinga n'ubusuma bw'amato bw'abaye ndanse umenyesha makuru ijuru rya Amerika i Muhuta Anaive Irankunda atubandaniriza ino nkuru
ahandi ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika muri komune Muhuta nitegereje hirya no hino hari uruja n'uruza rw'amato ariko atwagwa n'abarovyi amwe muri aya mato afise amamoteri ayandi afise udutara dufasha kumurika mu gihe cyo kuroba bano barovyi bayagira ijwi rya Amerika ko muri kino gihe gukorera muri iki kiyaga bisaba kurikanura kuko umutekano utifashe neza Sakubu Gilbert ayagati
uravye nk'ibihe tujitsemo n'ukuraba kure kuko mwasi wese umubwirwa nuko agenjeje nti guhungwanyiriza umutekano cyane byadusimo barobye nk'uko ni birashika tukitabaza inzego urabye nuko abo bantu bomengo baba binje ngaho kuri tanga umutekano ubusuma abo basuma bakaba bavuye nko mu bindi bihugu canke bakaba ari n'abarundi baba bagiye kuba bari kubakaza baje konona umutekano none nk'iyo waba uri kuri amasura canke wagiye kuroba ku gafi umutekano wawe ugahungabana byashika mu mutima ukumva ntutekanye neza mbafatiye nk'uko noba ngiye kurondera tuvuge nka rasiyo y'abana canke ngiye kurondera ibyo mfungura mu gihe nanjye noba ntarubaka kugira ndondere kazoza kanje nkabona gatega karahunga abanyabwati basho ibintu sibyizana
ibintu biruko mu gihe ama machine atandatu gushika ubu ari yamaze kumenyekana ko yibwe mu kiringo cy'amezi abiri abarovyi bakavuga ko kuba bibwa atawo biciye nikanda ari menyetso zerekana ko binjiranywe n'abagizi banabi ronse ndizeye ati
umva twaringira nkabwo birateye n'ubwo abantu batwatuzi nta cemeza yuko twatubaze umva bisigaye yuko aho sanga bavuye abanze kujya gukamaza bahaza kutwiba mbere bazanye n'ubumenyi bunyegeje mu kutwiba katwiba mu bintu by'ubujyo buhangitse uko umuntu naho mbona mijoro ntakwiyereke mu maso ntumenye n'inyambaro yambaye bashobora kuza no kugata bakaza n'izo meri kuba babazi inzira bazina ba inzira bazananye ukumva ngo naka yaribwe muri make abajeje umutekano bo cyunga ku mipaka y'igihugu bakara yuko kuvyukuri abantu bazaho cyaho arava hanze mu bindi bihugu
abo barozi babazwa nuko badahengeshanya kumenyesha ko umutekano utifashe neza ukamengo icifuzo cyabo nicumvigwa n'abajejwe intwaro bakabivuga uko kumvo yuko mu gihe cy'ijoro bishika bakabona abantu bari mu kiyaga bataba bamenyereye iradukunda Fideli aratuyagira
akunkengera urumba ibintu hari ibintu bimeze uko ndi kuntu usanga ibikoresho barabyiba natiri bupfuge bajeje umutekano kubabwira naho uri umuntu muto muto nibatwumva nta kujya muntu asika imbere none mvugize induru ntihagire uwo zakututabara wumva ari wa mutekano wo hafi batutera mu ngorane nyine nk'uko urabona ubukubeni bakibeya nk'uko byari bibereye bariha barabyikweri besi besi abarobyi barabangamiwe kuko nibagira umwanya n'iherezo baza kutwiba tukagira ikibazo kirekire atwakavuze induru ntihagire ubutabara nka nzoyihande
ikigiye gukurikira nuko abajejwe intwaro bitegwe gukorana n'inzego z'abajejwe umutekano ukiyaga cha Tanganyika hamwe n'amakomite y'abarovyi kugira ngo bafundike ingigo ntabanduka zo gukomeza umutekano bivugwa na Jean-Claude Havyarimana umuhanuzi wa Mustanteri ajejwe ibazo by'intwaro na karanga
mu kiyaga cha Tanganyika murabona yuko hari hubwato agucaye n'umutekano twobaremesha na cyane cyane kimwe gusa hariho ukuntu bahanahana inkuru n'abajeje umutekano bakoreye mu kiyaga rero hari gihe cyusanga bagira gutanga inkuru bagira gutanga inkuru gasanga ibajeje umutekano nabo bagiye bakabarangira iyo bari kimwe na kimwe gasanga batabarangira bakirikara gasanga ntibababonye neza aho baherereye abo bantu twiteguye kubandanya tukomeza na cyane cyane mu gukorana neza nayo makemite yajeje imyeha korana n'abajeje umutekano bakoreye mu kiyaga n'abashanzu nyene baserukira ibipe amato aliyo bita bakapiteni kenshi na kenshi twaje tubakoresha manama hama tukigira hamwe gene twacungera umutekano muri kino kiringo babandanya baruba kandi bagerera ngaha
abo barovyi baranasaba ku ingingo yo kubuza bigeme bitabapishi bahora bategurira imfungurwa yafashwe umwaka uheze ko yo kugwaho ku nsiguro z'uko abo bigeme bahora bafasha kubarerekera abagizi banabi muri ico kiyaga mu ntara ya Rumonge mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Jo aho bukera igenekerezo rya 20 kwezi kwa gatandatu umakungu azohimbaza munsi mpuza makungu wahariwe impunzi none mbega abari mu gisata cyo mu vy'amashirahamwe yegukira amashengero mu Burundi n'abandi bari mu mashirahamwe atandukanye bagona iki kibazo c'impunzi z'abarundi reka mugenzi wacu Diane Ndonse hatwakira abatumire bari kumwe muri studio Bujumbura kugira ngo baduge ku ijambo batuyagire
Turi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabaramukije.
Nabaramukije ndamutse n'abatumbiriza.
Jean Paul Bironkwa mujejwe igisata cyo gutanga amakuru mu ishyirahamwe rijejwe gufasha Caritas Burundi muri Ekleziya Katolika namwebwe turabaramukije.
Turabaramukije na twebwe.
Faustin Ndikumana murongoye ishyirahamwe Parsem rijejwe gukangurira abantu guhindura ingendo n'ivyumviro namwebwe turabaramukije
turabaramukije
ndaramukije n'abatwumviriza ku ijwi rya Amerika tubabwira ko tuza kuvuga ku kibazo cy'impunzi Jeanne Paul Bironkwa mukora mu ishyirahamwe Caritas Burundi rya Ekleziya Katolika risanzwe rifasha muri ibyo bijanye n'impunzi mwo ducira ku mayange uno munsi impuzamakungu ushitse impunzi zifashe gute impunzi zo mu Burundi
kumbe ni kibazo kava kiyinengera cyane kuko ikibazo c'impunzi kiraba abantu benshi muri rusangi ariko nuko muzi uko mu gihugu cy'u Burundi hari impunzi nyinshi ziri hano hagati mu gihugu zitahuka hari n'iziri hirya no hino mu bihugu bitandukanye ibiharo byerekana ko hari ibihumbi birenga amajana ane biri mu bihugu bitandukanye bya kano karere n'ahandi hari kumbure n'abandi usanga baje bariyunguruza bakava mu ntara bakaja mu yindi abose bitwa impunzi canke biyunguruza kubera imvu zitandukanye umutekano muke ubukene guhunga inzara guhunga ivyaduka n'ibindi ugasanga n'abantu benshi bashobora kuba bari mu buryo bwitwa nk'impunzi n'abandi muri kino gihe cy'u Burundi mu majambo akindi gaza kandi ushobora kuvuga ibyo
egome hari amakuru atandukanye avuga yuko impunzi no munsi zitagishigikiwe cyane impunzi zo mu Burundi kumvo zitandukanye zuko hari ikibazo cyo mu Burundi cyo bakimaze imyaka irenga itatu hari izindi impunzi zishobora kuba zisinzikangira ngo kurusha mu bindi bihugu bitandukanye ariko impunzi zo mu Burundi ntizibe zikironka uburyo bukwiriye mbega icyo kibazo cy'uburyo mwebwe mukivuga kwiki Faustin Ndikumana
ikibazo cy'uburyo urumva turavyumva ko kunda kuvuga yuko impunzi zo mu Burundi mu bihugu bitandukanye zidoga yuko bataronka ivyankenegwa amashuri gufungura n'ibindi mugabo urabona ibintu byo gufasha impunzi bifashwa nayo mashira hamwe nk'izo nyene za HCR nayandi mugabo nayo nyene akura uburyo mu bandi ni ukuvuga ibyo bihugu burya ibyo bihugu bifasha usanga by'Uburaya Union Europeenne ibyo by'Ubufaransa Ubudagi nibyo burya bikunda guha imfashanyo ayo mashyirahamwe za HCR kugira aje gufasha impunzi kumbura rero na impunzi rero iyo nazo zigiye zigaha zimara gisa n'izimara umwanya muremure kiratina kikaba ikibazo kumbura bije batabaye ateguye uko rero bate ugasanga kumbure finance muko ziba zabaye vote ntizigiye zirakurikira uko bari biteze ku mwanya kizomara uravye ingwane ziri ku isi n'impunzi zigira zibagumanye ne zizongerekana n'izindi ngorane ibyo bihugu bya Buraya kibitanga uburyo usanga byijamwo arajanga by'amatera bwoba bakatwara uburyo mu bintu byinshi no kwitarezanje zigenda zihinduka lezanje ku isi zo mu 1980 zo zu haza nk'ibindi bintu byinshi ugacusanga rero cha kibazo cy'impunzi kisaye n'icibagirwa iyo ribihugu nabyo bititunganije gatuti twokurya bubwirizo mpunzi zigabanuke zigume zigabantu hakwiyongera ahubwo batahe uguma wiyumvira ngo impunzi nzoguma hanze ngume mfashwa gushika ryani baza ko ni yari ngorane bishora kutazokunduka abantu bavyifuza
nititashe nyene niko kuko gashera nankundo wiga umwe mu ndongozi z'amadini hano muri studio mwebwe icyo kibazo c'impunzi mubona gikwiye gukemugwa gute
bwa mbere umuntu yamenya yuko naho turiho turavuga ngo impunzi z'abarundi zifise ibibazo mu miseze twarumvise impunzi z'abanyekongo ziri mu Rwanda zifise ibibazo n'uvuga ko hirya no hino impunzi zirafise ibibazo nibyo bavuga ngo umuntu abanza kuraba imbere y'umuryango imbere kuraba ko wundi bwakeye hariho nk'intumbero nkazirisha nk'izitatu umuntu yotanga kugira ngo ibyo bibazo bishobore gutora umuti ubwa mbereho nuko mu bintu bya bishoboka bivanye n'impamvu n'imvo zituma izo mpunzi zibaho umuntu yotora umuti w'ibyo bituma haba impunzi usanga ari nk'ibintu habiri cyangwa ibyo atunga mu bwezanye fosa bivuze nane pa bivuze ibijanye n'ibi usanga bya politike abantu bako baracamwo abantu bagahunga gukiza amagara cyangwa ibijanye n'inzara abantu bagahunga inzara nibyo bikuru bikuru usanga bizanye bizanye impunzi kintu cyamere cyoba nuko abantu bashinzwe kujya imbere y'abandi bo kwitunganya ku buryo ibyo bibazo bibiri togereza kwitora umuti kandi urama kuko nko mu Burundi wacu nuko tumaze kumenyera mu myaka 10-15 hama hari ko araba ibihe bya politiki bidasanzwe ugasanga abantu bariko barahunga icyo reto kivira hasi tukagitorera umuti bikwiye ariko kandi hakaba na politiki irashe bijanye n'ukungura umwimbu kugira ngo abantu ntibaze guhunga bahunga inzara iruhande y'ibyo bikungura umwimbu nuko turiho turavuga tuti iyo bari bahungiye cyangwa ariko barahunguka bafashwa ibintu bidakwiye nibyo turavuga ikigomuza makungu HCR gifasha keze karonka ifashanyo nazo nyenzi byo mu ndi bihugu ariko kubera ko tubona ko impunzi bice birenga 190 kwijana arizo muri Afrika niko no bifatajeho na hatabiharuro bitomo mfise muga niko nuvizaje no hino ama radio nuko nko kugwego kwa Afrika hoshobora kubikigega ikigega ntega bizoza gishobora kuza kirafasha izo mpunzi no kugego gwa Burundi tugashiraho ikigega kujya duterera ejo bundi mu gicana 8 bavuze ngo forodogere ejo bundi bavuze ati gutera amatoro umuntu wese gatera ico ashoboye yiyumvamo ntibabimbire kwitegeka mu gacyo kigaka ikihari kubyo bahunguka tutandi HCR cyangwa kuvuga tuti misi ya mbere bashitse tosha kwafasha ibindi binini mugira gatatu iruhande y'ibyo nuko hoheza naho nyene ku bantu bashinzwe intwaro aba bahunguka ntibabagumiza umwanya muremure mu makambi y'abahungutse abantu bafiseho baje bava bakafasha bari mu ngo zabo maze bakafasha kugira ngo bishire kurima kuko kugumuteza amashini naho nyene si byiza avuga ngo kimuhana kazi mvuri hise kandi bakavuga ngo hakumpa ifi wonyiza kuyiroba n'uvuga rero ko akomuntu avuga ngo muri kumufasha amezi atatu muri amezi atatu muhaye n'ibyo atera afise itongo mu mezi atatu hari ibintu byinshi bimaze kuyimbuka ku buryo abo bantu mu bintu bijanye kubafasha ubafasha ibindi bisa buryo burebure mugani baza yuko ahanini no kuraba izo mpavu zituma izo mpunzi zihaba tukazitorera umuti hanyuma tugashobora n'ico kigega
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Jean Paul Bironkwa
ko nashaka guhumera nk'ukosora gatonya nuko izo mpunzi ameza atabazifasha ntibazifasha ziri mu makambi no kuvuga mu mateka mpuzo makungu hase kirazira ko impunzi iri kwiratahwa kiwabo irenza amasaha 80 ishikiye muri rya kambi bayakiriramo izo mpunzi cha disubira iwabo abivyo bayiha no kugira ngo ishobore gufungura mu minsi ya mbere ariko aramenyereza itongo giye canke ari yari fise no kuvuga nta kambi ivuka kuko izo mpunzi zitaho zishikira mu miryango iwabo
ndi byo rantu sinashaje kuvuga ikambi nk'ikambi nuko vuze ko bafasha mu mezi atatu turazi ko ari bitegwa mu mezi atatu bishobora kuba bimaze kwera ariko maze kumva ko maradi abahungutse ariko bavuga ngo ntacho bakirikora dufasha nuko nibaza ko hoba iyo politiki itomoye ikubwira bacabwira ati muteyirenga renga hari biharage byero meza abiri inyuma yayo meza atatu ntibagume bateza amaboko ngo baze gufashwa n'abantu bo hanze bakamaze gutangura kwimbura ibintu by'iwabo kugira ngo ntibagume bateza amaboko
kinda iko nashaka kongera ko yavuze ku kintu kijanye no Foster yakivuze no arakivuze ico cyo kumva ko ari kibazo c'impunzi ari kibazo ikomeye cyane udufatiye hano mu Burundi ukaraba ibiharuro by'abantu bahunga imyaka n'imyaka no vuga ko uri Ekleziya Katolika uhereye kuri Papa ubu hariho ubutumwa yarungitse ku isi aca asaba n'amakaritasi yose ku isi naco gituma n'amakaritasi yaba ku isi yose ariko arakora ku ico kibazo c'impunzi ubutumwa yavuze ati dusangira urugendo n'impunzi mu Burundi twavuze ko hari 2400 bihunze hirya no hino hanyuma kumbure n'ivyo hari mu zituma abantu benshi bahunga kenshi tsabava ko gasanga abantu barahunga agacha tusaba reko umuntu wese nkuko aruna yavuze tugira ico dufashije iyo mpunzi bona kenshi sinzi ko muze kubona ko ni impunzi itahutse gashika mu kibano hariho ivyo no kwita de préjugé sinzi muri kwa kera usanga umuntu bamubona kumengo aje ari umuntu avuye Tanzania kenshi wasanga nduri migwara hindutse ugasanga no mu kibano cyo ntibagishima kumwakira nk'umurundi ka Burundi ico naco nico iyo predator turavuga tuti abantu bose bamenye ko uwo muntu ahungutse ntamufate nk'umunyamahanga ntamufate nk'ukumengo ni caduka ariko bamwinjize mu buzima bwahashikiye bamwubahirize gucyo ashobora gukora ubuzima bwiwe ntihabe naho gatima kuvuga ati ndashitse ngaha mu Burundi ko mbonye batanyakira rero bacu basubira guhunga kubera ko abonye ati aho nshitse nibanyakire neza nyuma mpa ikibanze nico nashaka kongera ko kuri ibyo barimo yarabuze
nico kigega avuze ni kuvuga ko coshobora kugira ico giterereye muri ibyo byo kumvisha abantu impunzi cyari cyo ningene kuriye gufashwa
ego nizofasha
ego Faustin Ndikumana Cher Aruna yavuze ati impunzi ngaha mu Burundi hamwe no mu bindi bihugu ati cancane ngaha mu Burundi nta myaka 10 ihera atampunzi zibonekeje ati harakwiye gushigwaho umugambi tomoye kugira ngo bashobore gushigikira impunzi mbega nyabuna nibihe bikwiye gukorwa kugira ngo cancane haba ugukinga kw'impunzi ziyongera canke muri iyo myaka yuko impunzi ziboneka
nibaza yuko kugira impunzi ntiziyongere nta guca hirya ukorera kugituma impunzi zihunga ibihugu rero bikunda kugira impunzi hanze ni ibihugu usanga bifise zangorane bita za stabilite politique usanga ibihugu vyama mu njyane za politique ingorane zijanye no kubaho ubutunzi mbwira murabona nko muri Afrika abantu benshi biruga barapfira muri za Mediterane bajiburaya bagiriki ni ibihugu vya Afrika kumbere birasumbana hari ibihugu byinshi usanga abantu bavayo
kugira baje kutarateriza barondere handi si population na utudugu twiwacu tugwana no Burundi n'ubundi n'udugu dutoyi turimo abantu benshi atasaganirizo atariko turi waka mahinguriro ngo iki ugasanga abantu baterana intuguta matongo niki byo rero nibaza yuko ari kibazo ama leta ya Afrika zategeza kwicarira karaba neza igituma ibihugu byacu ari ari fisi butunzi kama ginshi za Afrika mwa kubira ingorane z'intwari bereze nyine vyitunganya ugasanga abana bavyo bariko barasanza biruka bahunga cyure ni kibazo gikomeye cyane gikuye kwicarigwa ndetse inkimisi ibarakajyo kwibuka cyo civugo ukabona yuko habaye no vuga cyo bita mobilisation abantu muri leta kuri rwa Afrika ukabona yuko icyo kibazo bakigize cyabo
bagize urunani hamwe
bakagira cyabo ukabona ati iyo occasion iyo no kwiyumvira ibyumviro bishaje byoshobora kudutuma icyo kibazo gitora inyisho tubaze nabandi baduterera ibyumviro mugo urabona nkayo majorune iyi misi iraba ikarengana gutyo ikigira kandi ari ibibazo bihambaye nkaha mu Burundi
ubundi wari ukwiye kugira icyo ufashije kugira ngo ikibazo gikemungwe uwo munsi ntuzosubire kuba canke ubeho mu bundi buryo
kugira gusa uwo munsi utume abantu bashobora gushaka bashira ingufu hamwe n'ivyumviro kugira hamwe ariko arabona ikinyisho niyo ntumengo ni ibintu bimeze nk'akamizwe n'ingoma kuko igihugu nk'u Burundi ufise impunza bihumba majana n'izisanzaye hanze urumva ntushobora kuvuga yuko cyari igihugu gitekanye nshobora kuvuga yuko ushobora kuri kuravuga ati turiko tubaje mu majambo uko vyifuza aba ari hagahaze rero nibaza yuko ari ikibazo gitegereza kuguma kiboneka kigaragara kugira inyishi ibone
aruna mashe haruna mafite cyo mugomba kunganira
ico no kongira ko kuri bagenza baje kuvuga nuko nkuko narivuze mu ntango umunsi nkuyu usanga n'abantu banawuze atari benshi hari na usanga n'impunzi ubwazo zitawuze bikwiriye yuko ho ishobora kuba ibiganiro bikomeye abantu bakemera bakicara hamwe bakavugana kuko ibibazo iyo bihari tukavyemera tukabivugana tukabitorera umuti nibaza ko bidatanga ataragateka kubona bavuga ngo igihugu kiniki gifuse ifise impunzi nyinshi hanze n'abana mu rugo iwawe iyo abana bariko bari hanze bariko baraguhunga isagateka kanikanye biko biraguha
ego mu kurangiza kino kiganiro twavuze cyane kubijanye n'ingene hoba ho gukinga canke ibintu byo mu migambi yo muri kazoza mbega ubu uye nkamwebwe muri Caritas musanzwe mwegereye izo mpunzi ibintu byihuta bidakwiye kuja muri iyo migambi cyane bikwiriye kubaho byo bari nyabake
icamena nagomba kongwaza kongera ko nuko twavuze cyane ko mu Burundi hari n'izari mpunzi yumbi majana neza abarundi bakungiye hirya ariko tokwiye ko hari n'impunzi z'abakongomani bari ngaha mu Burundi nanyine baba hafi 170 abo bari mu makamba atandukanye ni benshi bakunda kumenya ko bari mu makamba za Ruyigi muyinga n'abantu benshi nabo nyene acamo nako ico kibazo c'impunzi rero si kibazo kiraburundi gusa ni kibazo uravye muri rusanka kano karere ka cane ari kibazo kidasanzwe hanyuma uti ibintu abo bantu baba bakeneye ubwa mbere nibi nivyo
muruno
mwanya bona abantu bameza gutahuka bashitsi wabo no vuga ko nkugushika nkuno mwaka harindiro abihumbi hafi 60 bizoza muno mwaka 2018 aba bantu bose kenshi usanga atamatongo bafise bakeneye zo gufungura nkuno munsi uravye mu ntara bashikiyemo ubwa mbere ntara usanga zibangamiwe n'inzara izo ntara za Ruyigi izo ntara nyinshi bashikiyemo za Makamba za Rutana izo ntara ziri ku mbibe z'ibihugu duhana bibe na Tanzania niho henshi bashikiye ugasanga no mu kibano bashikiye muri avye ukabona ko n'ubuzima babayemo nabandi butameze neza urumva rero ko bakeneye ibibafasha gushaka kuba ubwa mbere gufungwa n'ibindi n'ivyambagwa na cyane cyane kuja ku ishuri kwivuza
shaka kwibutsa yuko donc abarundi yuko kugira impunzi hanze tuvyumve nk'icagirizi nka honte kubona
twetwe
isoni bidutera isoni kubera iki gihugu cacu abana bacu basanza bagenda hanze kandi abatanzania batasanza yabaganda ariko barasanza abagwanyarwanda ariko barasanza abakenya ariko barasanza turafite icagirije gitegeza kutwumvisha yuko dutegeza kubivamo ingurane no kuvyumva kandi twumva ko ari harama dufise nico gituma mu Burundi na Sud Sudan n'ibyo bihugu niyo tugiye tuko turaje mu manama yo muri aka karere ucusanga ha mu byiterambere ha mu bintu bya muri byo bibiri bihugu bibiri uce usanga biri inyuma urumve vya rero ntibiryoshe kwa byo dutera kamo abana bari
ego murakoze tubashimire Faustin Ndikumana murongo w'ishiramwe Parsem rijejwe gukangurira abantu guhindura ingendo n'ivyumviro turabakengurukiye
murakoze
Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi turabashimiye ku ntererano yanyu
murakoze
Jean Paul Bironkwa mujeje ugisata cyo gutanga makuru mwishira hamwe rijejwe gufasha Caritas Burundi muri Ekleziya Katolika namwebwe turabashimiye
yego namwe murakoze
twibutse abatwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko turavuga kujanye n'impunzi Diane Ndonse na ndakiremesheje ndabashimiye
Arakoze Diane Ndonse kwico kiganiro jo rero ni hazo himbazo musimuza makungu hariwe impunzi tukazobana namwe mu biganiro bitandukanye muri sanga yejo azo ari yo iriko irashimikirako mwakoze ncuti bakunzi rero mbandanye muryoherwa n'urutonde rw'iganiro vyacu bitandukanye biri imbere Innocent Kimenyegeranije amajwi na ingenieur Lina Samfaje muhinga bw'ivyuma co kimanaje Diane na hazo twemitu zongera ejo igice saha indwi mu kiganiro iwanyu mu ntara